ఇది నిజ్విజ్ అమెరిక్. Radio Izvija Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda shuti mu duteza amatwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye kaze mwese mu biganiro byacu
Samaro y'abantu Samaro y'amahanga Samaro y'amakungu amahoro y'Imana kandi byo gutangura kuko iminsi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu itandukaniro n'amahoro y'Imana.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza avuga mu gikorane cy'amasengesho y'umugambwe CNDD FDD. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turekeruka ko mu kanya gatoya. Radio Izvija Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere tubafitiye ku Burundi mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu kumuhinga amabwezo kwa gatatu waratunganije gikorane kizomara iminsi itatu. Umugambwe CNDD FDD bavuga ko ico gikorane ari cyo gushima Imana ku byiza iguma ibagirira. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru w'Izvija Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Muri cyo gikorane cy'iminsi itatu cyateguwe n'umugambwe CNDD FDD uramutse ubutegetsi mu Burundi, Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabanje kurotorera abitabye icyo gikorane.
Jyewe se niwurotora, Imana ifite umugambi ukomeye ku Burundi. Ibicuruye intambamyi byose bikanadutera ubwoba nta nkeka izo birandura kandi iciye kuri twebwe Abarundi. Nta muti w'ineza Abarundi uzozanywa n'abanyamahanga.
Kubiyumvira ko ibyo avuga bizoguma mu ndoto, Evariste Ndayishimiye agira ati:
biracyashoboka ko Abarundi bagiranira ineza cyane nyine, kuko nk'umuntu yasomye akabona umutagatifu Pawulo amabi yakoreye abemera Kristo ntiyokwemeye ko yobaye wenyine abo wa mbere mu kwamamaza hose inkuru nziza y'ubukiza. Ibidashobokera rero amaso y'abantu imbere y'Imana hoho birashoboka. Jyewe maze iminsi nibonera kandi sinkekeranya ko Abarundi bagiye guhinduka. Nabone neza ko agatimatare twabitse muri twebwe kagiye gusambuka, kuko Imana niyo isambura urwango mu bantu.
Evariste Ndayishimiye yagarutse ku Barundi bakoze ibyaha bikabije.
Abakoze ibyaha byagahomera mu muri kahise nabo ntibashyira ubwoba, kuko n'abawuze ntibogoba bahiga kwihora. Kanatsinda nta Murundi n'umwe atabutse. Mbega uwo kwihora wewe abo yahuze ubwo boca bazuka. Ariko rero nitumenye ko ubutungane ari bwo buzana amahoro. Nizaba injyane zaradutse mu gihugu ni uko ubutungane bwari bwarangiye mu mwese. Ubu harageze ko tubukomeze.
Nyuma yo guhamagarira gusaba imbabazi Imana, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeje ko hari byabagoye mu minsi iheze ariko bagiye guhindura ingendo.
Abagumye banga mwese, abari ngaha, abatashitse ngaha, bari hirya no hino ku isi, tuvuge ko twe gusaba imbabazi Imana. Sinkekeranya, ntidukekeranya, kuko ntituraberanda. Iyo myaka yose yaciye ibyatugoye ntibibuze, ibyatunaniye ntibibuze. Bo twatsitaye turahazi ko dukoranye ngaha n'umunsi. Rero mbega kwa rwego rw'igihugu cyacu Burundi ubwo twarabigendeye, rero n'umunsi nk'uwe saherereye Umurundi agende aje imbere y'Imana aho yakuye asaba imbabazi, tugire intango nshasha.
Petero Nkurunziza yijeje amahoro ku Barundi
kandi ndababwire kubw'iyo ntango nshasha Imana ikiwe duha musese karamba rwo cyacu Burundi nishobora kuyijana na cyo.
Samaro y'abantu, Samaro y'amahanga, Samaro y'amakungu, amahoro y'Imana kandi byo gutangura kuko iminsi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu itandukaniro n'amahoro y'Imana. Imana yo mu ijuru cyane ndi gutangura kubona amahoro y'Imana cyane.
atandukanye n'amahoro y'abanabantu.
Umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Gitega na mwana Simoni niyo yavuze ijambo ku izina ry'abatumire muri ico gikorane. Yashimye gushikiriza iryo jambo mu rurimi rw'igifaransa. Musenyeri Simoni nta mwana yasiguye ko ahisemo kuvuga mu rurimi mvamahanga kugira ngo abatumire bari ngaho batumve ikirundi bumva ubutumwa shikirije.
Wandi yakara yambwiye ko serukira abatumire naho muri abo batumire akaba hari abatumva ikirundi cyacu ubwo rurimi rwiza cyane ruririmba. Etant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà.
Agira ati mugiye muri ko murashemeza Imana kuvyiza yabashoboje nimuyumvire no kurisaba kuvura ibikomere abanyagihugu bari hijya no hino bagowe. Ni muri iyo ntumbero tubingingira guhurumbira amahoro ubutungane n'iterambere ku miryango yose. Mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko igikorane nk'ico kizohora gitunganywa uko umwaka utashe. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Atizi bya Amerika Washington DC kuri ngure yakera yerekya kare kibyaga binini icegeranyo cabahinga bishira hamwe muza makungu ONU kukugana ibintu zifashe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cashikirijwe kuri uyu wa kane itariki 17 izo kwezi k'umunani akanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi cerekana isano hagati y'uruhagarara rumaze imyaka 2 mu Burundi n'ikibazo cy'umutekano mu seruko bwa Kongo. Abahinga bishyira hamwe ONU bavuga ko ikiyaya ca Rusizi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika bibandanya kuba ibibanza imigwi yitwaje ibigwanisho ikoreramwo n'urudandazwa rw'ibigwanisho. Mu gihe ico cegeranyo ca ONU gishimikira ku kugena umutekano wifashe muri Kongo, abatunganije ico cegeranyo baradomo kandi urutoki ku migwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ico gihugu hamwe n'urudandazwa rw'ibigwanisho biva mu bihugu bibanyi na Kongo. Cyo cegeranyo gitanga karorero ku rubibe hagati ya Kongo n'u Burundi igihe ku kimaze kiringo kirenga imyaka 2 mu ruhagarara. Uwo mugwi w'abahinga ba ONU wasanze hari imigwi itatu igwanya ubutegetsi mu Burundi iri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ikorana n'imigwi y'abagwanyi bo muri Kongo nk'abamayimayi n'iyindi migwi yo muri ako karere. Abo bahinga batangaza ko iyo migwi ari yitwa FNL ya Nzabampema, Red Tabara na Forebu. Bamenyesha ko iyo migwi ikorera mu ntara ya Kivu yo mu manuko ahikorana n'imigwi y'abamayimayi bo muri Kongo. Urubibi hagati ya Kongo n'u Burundi ntirukingiwe neza. Abahinga ba ONU bemeza ko hari urudandazwa rw'ibigwanisho hagati ya Kongo n'u Burundi. Abo bahinga batangaza ko izo bigwanisho biva mu Burundi bikishijwe ku ibarabara rihuza Bujumbura na Uvira rikaja mu minwe y'abamayimayi. Bavuga ko izo bigwanisho birungikwa n'abasirikare b'u Burundi. Abahinga ba ONU batangaza ko basavye amakuru leta y'u Burundi yerekeye ugo rudandazwa rw'ibigwanisho ko yamara gushika ubu leta y'u Burundi itarishura.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Buramatari w'intara ya Kayanza mu Burundi arifuza ko uno mwaka w'2017 urangira ataruja n'uruza rw'abasegereza rwibonekeza mu mabarabara ku mugwa mukuru w'iyo ntara ayoboye. Ni mu gihe mu gisagara cya Kayanza hibonekeza abato n'abakuze basegereza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
kumugwa mukuru w'intara Kayanza na cyane cyane hafi y'isoko ya Kijambere niho hibonekeza ku bwinshi abana n'abakuze atakindi baharangurira atarugusega bamwe mu bana bayanze n'ijwi rya Amerika bavuga ko gusegerereza babitunga n'ubukene mu miryango bagasigura ko batagiye gusega batoronka icyo bafungura
amahe andi mu muji uvuga mwikinga hariya
Sabana gusa basegerereza ku mugwa mukuru w'intara Kayanza urabakenyezi usanga bazananye n'uruvyaro rwabo bamwe bagasigura ko abagabo bamaziranye babataye uno mukenyezi numwe muri abo
se twabanye umwaka yumve ngo ndababyashuka ari ukati mu zo dupanzemo nawe nabona n'ubu unye nawe no kugara nk'ubicijisha sabatunzwe namwe bw'abantu n'ukuri twatembera mu dusayiti ya kasina kasina gatsangura gatsima turarira no tutwana uko turaseka imana imaye akarasiyo ntana Mbuza na unta kumando ndera kusikandosa kati maturari.
Buramatari w'intara Kayanza, aremeza ku kumugwa mukuru w'intara Kayanza, harabasegerereza mu mabarabara ari ku mugwa mukuru Anisenda Yizeye, avuga ko abenshi harabo mu mitumba ihanamiye igisagara cha Kayanza, kubera ubukene buzuri inzara. Umutegetsi avuga ko hari kiriko kirakorwa kugira abo basegerereza basubizwe mu miryango.
Umwaka kugeza guhera atamwana numwe ari mu barabara. Ngaha mu ntara ya Kayanza kafizwe ko no mu gihugu cyose ariyo ntumbero yafashwe sabana gusa reka nabandi bose basegereza mu barabara bo bongera ngo numwe abashobye kuraba ngira ngo baragabanutse kera bari benshi cyane ntaje ahantu bandi biraya wasanga hari abantu benshi bakecura baki mugabo ico cyo donzo twagitoreye inyishu ubu ngira naho boza ngira ngo barinyegeza koko bo ntishobora kwemera ko abantu bakoze baza gusa
ubwo bukene buvugwa mu ntara ya Kayanza bunatuma bamwe mu gwaruka rumanuka mu gisagara cha Bujumbura kwibaza ko ariho hari ubuzima abo nabo bagenda benena ku makamyo manini manini nk'uko byemezwa n'uno musore ijwi rya Amerika ryasanze ku isoko yo mu Kayanza
hariho nk'ahantu bifatira amamodokari bakenena inyuma bakagenda fata urugendo hanyuma bagaheza bakagaruka biravana n'uburyo bw'umuntu naje ukata uburyo mfise nukwenera umudupa nkakikaba hanyuma nkagaruka n'ubukene buriho ko ari igihe nk'umwana ava mu misozi abona uko iwabo ukuntu bamerewe akabona n'uko abayeho bitamworohera muhira agahavuga ati dereka nigire nko mu gisagara
buramatari w'intara Kayanza Anisenda Yizeye avuga ko niyo ngeso afadikanije n'abajejwe umutekano mu mabarabara bariko bagerageza kuyirandurana n'imizi
baragenda bamwe buriye kuri ya miduga minini minini turamaze kuronka no muri no minsi hariho mu buramatari wo muri Bujumbura yantumye ho gutora abana hari abana batatu twatoye ivyo navyo nyene n'ibintu biri mu byo tubwiza kugwanya turiko turakora n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka kugira ngo mwe nabo bana nazobera babuza kuri iyo miduga eka no mu ntwaro twese tuzofasha kugira ngo icyo kije kuza kuri iyo miduga bagende i Bujumbura kihagarare
baramatari w'intara Kayanza imwe mu ntara zivugwamo ubukene buturutse ku igurirana ry'abantu avuga ko kugira bikunde abo basegerereza mabarabara basubizwe mu miryango hari kuhashingwa amakomite kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara azobakurikiranira hafi ayo nayo akazi bajejwe guhimiriza abishoboye gutanga imfashanyo kuri abo bantu aho nikora ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC ibiganiro bihuza abarundi birongowe n'abunganizi Benjamin Kapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania hamwe na Yoweri Museveni president w'igihugu cya Uganda gushika ubu birarindiriwe mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Vital Bambanze yahoze ari umukenguza amateka akaba muri iki gihe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba na Ildefonse de Rugema umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza kurikirana politique hamwe na Innocent Bano yanonosoye ibibazo vya politique Vital Bambanze atangura avuga uko ku kintu gituma ivyo biganiro vyama vyasibishijwe
kama ndeleje novako birawa chikona ika ndeleke kwa birawa ndani neza kupirango sraveko amatasi chanya ndiyo ni kumasiki tuwa na kuzu hakara la je novako haneni ya ingoro na nazifatira kumhande ziri uruhande kwa ndere novuka kudizanye kama ndeleho naba tezo kujamu vikani uko ulikuwa kukira na hige no hino kumbiriza abashanyi bari ya sanga nuwezi avugati jewe tisha kuganira nuli ubifanyi nivi chanyi viria aho nukuru hande rumwe abandi nabo bakavuga bati twebwe natwe dushaka ibiganiro bitarimo ibicanye biriya aho rene ku mpande zibiri tuvuga nkaba baserukira leta y'ubundi canke no ku ruhande rw'abajya tuvuga ko nabo bahunze canke uruhande tuvuga ko ruri kumwe na leta iyo no ni intambwe ya mbere urundi ruhande nabwo nibaza ko kwijanye n'uburyo wo kumbure umufasha mu biganiro yoba kumbure ataronka bukwiye kugira ngo atumire abacanyi bariya bivanye n'ibyo amakungu kumbure basaba bati mbega ko aba bamizi impande zishamiranye batumvikana neza ko fasha kuza gute
kubwanyu rero kubwanyu rero mushana vitali bambanze ahanini amakosa muyashira ku banyapolitiki b'abarundi
yego je novuga ko impande ziri mu matati je novuga ko hariho ukudadika ku mpande zose
reka tukibaze icyo kibazo tukibaze mushana hi defense rwema kubwanyu namwe defense rwema ikintu mwibaza cyo bagituma ibyo by'umuhuza bidatuma ko biganiro ku magenekezo byatangaje niki
ego me murakoze kumpa ijambo nibaza yuko ibi bintu ibiganiro bisa n'ibitumaze iminsi tubikora ariko rero murabona namwe nyene yuko atantambwe na ntoya ibaho ibiganiro hari gihe bisa n'ibitanguye mugabo hagaca mu kibibuza ikintu cyane kiriya ibi rero ibintu tumaze kubona nuko nkuko mushinga nahejeje kuvuga abanyagihugu burya nta ngorane bafitaniye uravye ibiganiro n'ibiganiro bihuza abanyepolitike ama abanyepolitike abasigaye kuraba nabo yuko by'ukuri bagomba kuganira kugira abanyagihugu baronke amahoro barime bimbure abataye igihugu batahe ibintu benivyo mugabo rero ikintu giteye amakenga nuko abanyepolitiki bacu b'abarundi bidatomoye neza yuko baganira kugira ku nyungu zabo kugira igihugu bashaka hanyuma muri ico gihe ego data naho bukumvikana byohagahengwe kamahoro abarundi bose mugabo rero twegwe twibaza yuko ibiganiro byari bikwiye kuba kugira abarundi turonka amahoro arama
muri ko muvuga mushyana iyo fonse rugema muri ko muvuga ko mu biganiro bajamwo abarundi banyapolitike bashira imbere inyungu zabo
urumva n'ukuri twebwe ni nka byo tubona barashobora kuba harimwo bamwe bavugira abanyagihugu by'ukuri mugabo rero igitangaje namwe murabibona ni nku urabona hari uruhande rumwe bavuga ngo amahoro mu Burundi amahoro ariho urumva babona yuko umenga ibyo biganiro si byo kwihutirwa cyane ugatusanga n'abandi nabo bavuga atahubwo nyabuna nimuze twicane tugirane ibiganiro tuvugane ukuri kandi ibyo biganiro murazi ko ari byo Barundi bose ibyo zo kuvuga ngo gucagura uwo muganira canke mugakumirana muri izo biganiro izo navyo nyene nibyo biteye ingorane mu gihugu nibyo bitumye abanyagihugu baguma mu magogwa baguma mu buhungiro izo ni ibintu biteye isoni nibaza yuko abarundi iyo mvuze abarundi biranagoye gusigura kuko iyo tuvuze abarundi ngira n'abanyepolitike bitwa ko baserukira abarundi bo kwerekana by'ukuri ko baserukira abarundi kugira bumvikane abanyagihugu baronka amahoro mugabo rero ikintu jenga nsubira mu bibaza yuko izo mpande zose z'abaganira ikintu tubona kugira n'ukuri abanyagihugu tubone iyo turiko turaja tubone yuko hariho inyishu iri kwirarondegwa nuko mu mpande zose hoba ico barekuye ivyo rero nshatse kuvuga iki abagirizwa kuba bariyamirije manda ya gatatu leta ariko ikuraba ati ego naho mwayiyamirije muga ni muze tuganire hama nabo nabwo bagwanya leta bagwanya bakabona yuko iyo manda ya gatatu murabona ashikira nahera baraba ingene bokumvikana kugira kugira iyo migambwe yindi abonye politike bandi baronke aho bavugira baronke ingene bashikira abanyagihugu murazi ibintu byuho demokrasi yatangwe ntizosubira inyuma abo bose baronke ingene bahiganwa mu matora ataba atabonje wangura
seka mushana he innocent bano amakuru yari yatangajwe n'ibiro by'umuhuza yavuga ko ivyo biganiro bizoba byasozerewe mu kwezi kwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu amezi abiri agiye kurangira ikintu mwibaza cyo bari ngwane niki
murakoze cyane yaramere mu biro by'umuhuza ngare kutisha kibazo kuko sinzi igituma ibiganiro ya matariki yatashe gukurikiza ubwo bari bayivuze mugabo nkuko mubizi mu byerekeye y'abantu ariko barayaga icyo baba ariko barayagira bimwe na rimwe bavuga ko gihinduka kidakirahinduka uko ibihe bigenda hariho n'ibindi bintu bishobora kuzamo hagati bitewe n'ibintu bitatu icyatumye abantu bashobora kwicara hamwe kugira baganire abo bantu bateza kwicara hamwe kugira baganire bari bo eka n'abandi bafasha kugira ibyo icyo biganiro bishobora kugenda neza hari igihe rero muri ibyo bintu bitatu byose usanga harimo ibintu bimwe bimwe biko birahindagurika ari nacyo gituma uri nk'umuhuza uca uraba ingene mu gifaransa navuga ngo kwiadapta ku iyo shanjuma iguma iba muri ibyo bintu bitatu nibaza ko impamvu nyamukuru zishobora kuba ziri mu ibyo birashobora kuva kuri bamwe badashobora kuba bari hafi birashobora kuva nk'uko umwe yabivuze ubwa mbere ku buryo butaraboneka kugira bashobore kubandanya ibyo biganiro birashobora kuva no ku bantu bateza kujya muri ibyo muko kuyaga abari bo mugabo ngarutse nibaza ko ingene ibiganiro bigenda nk'uko tuvuga ko ibiganiro byose ni processus ce n'est pas une fin donc ni ibintu biba abantu barica bakayaga nk'uko rero ibiganiro biraba abarundi kandi tuzi nyine byateguwe hariho icyo nokwita amavore abiri hariho vore ya mbere yabereye i Burundi abarundi bakicara bakayaga na kujya nyakubahwa umukuru w'igihugu wa Kenya aheruka kubivuga muri aya matora aheze ujya ababanyi ni bakwiye kuyaga abajya abantu babana barayaga bakumvikana ko nabazi ibibara gishinga kuko amahoro ntibaraba ubwa mbere abarundi bo baricaranye ukwabo barayaga baravugana ibibubakiye baravugana igituma izo ngo nabyo ziba kujya n'ibyose kubashyikira kuko ibidosikira umubanyi byose byabikubishyikira kuko abanyepolitike n'abanyepolitike nk'uko byabivuze abanyepolitike baragenda muri aba bana babandanya babana ari nacyo bituma ibiganiro bya mbere byari kuba hagati y'abarundi hagati yabo ata muntu wo hanze mugabo rero kubera nk'aho ibindi yindi vore nayisa gushika ko yo hanze bavuga bati mwe muteza kugira ibiganiro muteza gushyira hamwe abana n'aba nibaza yuko naho nyene bica bituma mu bahuza abantu bibatera ingorane ko ntibacabona abateza kuyaga bari bo inyene muteza kugenda bitera ingorane
Innocent Bano muri iki gihe nk'uko twabivuze hari intumwa z'umuhuza ziri mu Burundi Bujumbura mu Burundi murase kizero ko ivyo biganiro bishobora gutumwa ko mu minsi ya vuba
nibaza ko ibiganiro birabandanya ntagira bibaza ko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya mugabo nk'uko nabivuze ko ari prosesi abantu bayaga bafite n'izindi nzira nyinshi bahuriramo bafite n'abandi bantu benshi babijyamo navuze ko hariho abafasha hariho abo byegwa nibaza ko abarundi babandanya bayaga haba mu Burundi eka n'abari hanze nibaza ko hari izindi nzira babandanya bayagiramo mugabo rero kubera ko ariyo prosesi nyine atakuvuga ngo ibiganiro bihereze umunsi ibintu bibashize kwizi nibaza ko izo nzira zose rimwe na rimwe ziba zizegereje kugira barabiki bashobora gushika ku bya bindi byatumye ibiganiro bayaga
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste muri Beneza muri hega Evariste
turi mu bwatsi
izina ry'ikirundi ninde
Ndikumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
mbo jewe mfite intererano
yego
jewe cyo mbona haba opposition cyangwa leta urabona bose bakana kamakosa uko tibe yavuga ngo ibiganiro biriko biraba iyindi kavuga yuko byahagaze n'icyo nsaba ngo umunyagihugu asanzwe nasaba yuko bakumvikana hanyuma bagahuza bakaganira ku buryo twebwe abanyagihugu bato bato twova muri krize turimo ubukene buratubendeze ntacyo tutiyeho icyo nicyo nasaba nk'umunyagihugu asanzwe.
Murakoze Evariste Mushyantahe Vital Bambanze umunyanyi radio ijwi rya Amerika Evariste asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na Defense Bugema kivuga ko abanyapolitiki bakwiye kumvikana bagahereranira icyimbyo cyo mu kivuga kwiye
ahubwo umwene gihugu cyangwa inyagihugu akandi cyumviro twese tushimikira ko mbere cyaba n'ikintu cyo kugurura amaso cyangwa kugurura amatwi y'abanyapolitiki bacu kuko kenshi na kenshi na wifasha umwotsi inzu irikirasha ibabye ingorane turimo ubu mu Burundi cyane tukaraba ibiganiro babigura kiza mu baravuga ngo ibiganiro birabandanya abandi byarahagaze nuko tuzi neza ko same na mbere hoho ibiganiro ndabiriko biraba cyane bashaka ko biba nuko hariho ingorane ziriho mu Burundi zabaye kandi ziboneka ari wa mwotsi ingorane ndahari ubu hari ingaruka ziboneka ku igihugu cyanye amagara y'abantu ibiro byaje byose kuko urabye nk'amakungu baravuga bati amakungu nayo nayo yarahagaritse imfashanyo kubera ari bitagira neza muri politiki mu Burundi. Urumva rero ingorane zica ziba ku buryo usanga nk'umunyagihugu yagize ikibazo kijyanye n'izo ngorane ziba zizatanye n'amasasi ya politiki hasi.
Defense Bwema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impande zose zohiberanira ni navyo bita mu bintu by'abantu banonosoye amatati ibyo bita win-win situation muri iki gihe twavuga ko abarundi bari mu bose basa n'abatakaje umushyanahe Vital Bambanze aravuze ukuntu ingaruka hari ingaruka mbi ubukene imfashanyo zahagaritswe ikintu mwubwira impande zose ni ikihe akamumotera impande zose nakahe mu kanya gatoya cyane rwose umushyanahe Defense Rugema.
Ego me akamutwotera abonye politike ko nibo ba nibo ariko basa n'uko bariko barondera uwo muti w'ingorane tumaze mu gihe. Ikintu twababwira n'uko n'ukuri bo kwikubita agashi bakaraba yuko mu maguru masha bogerageza bakicarana nk'uko navuze bagahiberanira ibyo bapfa hanyuma kugira abarundi turonka amahoro.
Emotional innocence bano umushenahe Defense Rugema avuze ko abarundi basana bariko bitumvikana gituma abarundi badashobora kumvikana ikabaka avuze ko biteye isoni mu makungu muri iki gihe kandi turabona ko abarundi bose bariko batakaza haba abanyapolitiki haba batavuga rumwe na leta haba abanyagihugu ukene bugarije ikintu mubona cyo kurwa amaguru mashanike kugira ngo abarundi nk'uko Defense yabivuze basubiye yambike umutama
semuraga yuko uko Defense yavuze cyuko ndabitahura je nibaza ko abarundi barafishaka yo kuyaga kandi abarundi barazerekanye mwarabonye ko abarundi mu Burundi barayaze barashikiriza n'ibyo biyumvira hariho ibintu bishobora gutandukanya iyo turiko turavuga ngo abanyepolitike baba muri opposition ngo n'aba leta nibaza yuko ni gutomora hariho akagusha abanyepolitike bakoreshwa n'abantu bo hanze n'abandi bakwita ati n'abanyepolitiki bagwanya leta bari mu gihugu bafite ibyo baterera mu gihugu abo bari hanze rero ni umunsi niwo twama kuvuga ati niba abantu badashaka kuduma ku rutoki bavuga bati aba bantu numva ko hari ikibazo bafitaniye n'abari mu Burundi bateza kuyagako ibyo ko tubitandukanye abari hanze rero ni ukwita abaradiko abaradiko nibo babanda bavuga bati ibintu biriko birasa mu Burundi ibiganiro byanze kwa batayaze na twebwe ni ntakizoshoboka nibaza ko harimo ukugaya abarundi abarundi baricaye hamwe haba muri opozisiyo ninde mwopoza wa mbere twovuga mu Burundi aruta Gwasa onora umunsi nk'amateka Gwasa ninde muntu umwopoza wa mbere mu Burundi twovuga karuta Iprona mu Burundi mugabo rero kubera hariya kagwi kubera ingo zaba kubera ibyo bihitemo bagiye hanze abanyapolitike bagiye hanze bakabona yuko ari bo twokwita Alpha Omega mu byerekeye mu Burundi nibo babandanya badadaza naho jewe mbona yuko abarundi intambwe dufite kuno munsi y'amahoro amahoro ari mu Burundi eka n'indi ntambwe nuko twovuga ati twebwe hari ingorane kubera ibihano bagiye bafata byafatwe n'abo bantu bakikiye akagwi aribyo byotuma abarundi bagatibata icyizero mugabo nibaza yuko abanyepolitiki babandanya bayaga abari mu gihugu babandanya bayaga eka nabari hanze bamwe bamwe barayaga nabari mu gihugu abo rero bigiteye ingorane nibaza ko basaba kubona ibintu biko biradi
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwese nshuti mukundira iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafite kuri isaha niho bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na Fazo yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwashikijwe na Fideni yo ngabo tubashimiye kuba muduteze amatwi tubifuriza amahoro y'Imana tubasaba no kubandanya mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika radio yanyu